Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba. Ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru. Imyaka hafi nirarumanya tafumbire ironkejwe bamwe mu barimyi bicaye mu Burundi. Uba barimyi baridoga bakabona ko biri mu bituma ico giterwa njabukamazi gisubira inyuma ku mwimbu. Aho tebishyirahamwe rijerwa ibyicaye mu gihugu rihumuriza ko hari ico rigiye gukora kubera izimba ry'udukoreshwa two mu Butinyanka. Abigeme bamwe bamwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bahisemo gukoresha utwo mu bitambara, ariko bafise ubwoba ko dushobora kubatera indwara. Abigeme bataronsa abagabo ngo boca batorana aho bavuka. Ni icifuzo c'ishyirahamwe Arushoto ryishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu no kubura akazi mu Burundi. Irisaba ko byoja mu gitabo cingo n'imiryango cimirije guhinyanyugwa. Byose ni mwidonido ryano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiya Bona Yesu. Ijwi ni Odiro Nkejimana mukanyisa Sidonido.
Radio Indundi Culture.
Nari mejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru. Bamwe mu barimyi bicayi babandanya bidogera ibura ry'ifumbire ry'icyayi ribandanya gibonekeza. Haraheze ikiringo cy'imyaka hafi itatirenga bakavuga ko bituma umwimbu wabo w'icyayi usubira inyuma. Ibyo kandi babona ko bigabanya urugero rw'amafaranga mvamakungu yinjira mu gihugu. Abo barimyi basaba ko iyo fumbire yosubira kuboneka ku mwanya mu ihinguriro ry'icyayi yotebe. Barahumuriza ko iyo fumbire bagiye kuyironsa vuba. Barimyi arisendayize
nkuko bishikirizwa nabo barimye bicayi imyaka iri hagati y'itatu n'ine iraheze badashize ifumbire mu mirima y'icayi, bakavuga ko bituma hari icayi muri kino gihe kimaze gutangura kuma.
Ibijyanye n'ifumbire ntibiriko biratworohera cyane. Ubu izuba ryariko riraka icayi kikaca cyuma kubera giheruka kuronka ifumbire kera. Nk'iki kimaze imyaka ine kitagira ifumbire.
Ubu turamaze imyaka itatu dutera ifumbire mu mirima, iruzuye neza tudatera ifumbire mu mirima.
Ivyo rero basigura ko naho umurimyi ashiramo ingufu adashobora kuronka umwimbu mwiza ibikora no ku gihugu.
Ni ukuvuga vya vyankenerwa icayi cyategezwe kuronka nticabironse. Nubwo ngo naho umurimyi kwihata agakorera icayi neza ntashaka kugera kuri rwa rugero rw'umwimbu icayi cyategezwe kuronka kubera iryo fumbire ryabuze.
Urahomba cyane kuko icayi kidafumbiwe ubwa mbere nticera, ubwa kabiri kiramutse gitanga umwimbu hera urubabi ugaca usanga rwa rubabi nta cayi cy'akanuvera kivako, tugaca turukatira hasi tukaba turiko turahomba wa mwimbu tuwojanye muri hotebe. Hotebe nayo nyine ikaba iriko irahomba wa mwimbu ishoboye kwegeranya igashora kugira ngo ironke ya madorale.
Abo barimyi basaba ko bosubira kuronswa ifumbire ku mwanya.
Hari n'igihe twafumbira kabiri mu mwaka, rero dusaba ko hotebe leta kubijanye n'ifumbire vy'ukuri vyo kogwa kandi bikaba ku gihe. Ifumbire ikaboneka kare abarimyi bakayironka kare hanyuma wa mwimbu uca wiyongera.
Tebe bafatanya na leta kugira ngo ifumbire yihute kuboneka bayiduhe kare kugira tuyishiremo imvura izoze kugwa cyane isanga ifumbire yaramaze kwinjira mu murima kugira ngo twitegurire ukwezi kwa mbere dutanga umwimbu mwiza kandi wakanuvera.
Mu ihinguriro ry'icayi OTB barahumuriza abo barimyi kw'ico kibazo kigiye gutorerwa umuti vuba bwango nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru wa OTB Jile Mukundwa.
Uje umwavu uraje ishinga OTB mbere gusumba no kuraje ishinga barimyi. Turiko turakora ibishoboka vyose, mwumve ibishoboka vyose kugira umwavu uboneke. Mugabo agahaze ko nikabuze mugabo twe turafise ibyizigiro yuko bigiye gukunda kandi mu mwanya wavu.
Uburongozi bw'ihinguriro ry'icayi OTB ariko buhamagarira abarimyi kwigihe iyo fumbire yoba yabonetse boyikoresha ico yagenewe, kuko muri kahise byagaragaye ko hari abarimyi baja kuyikoresha ku bindi bitego.
Na mu bijanye n'ibidukikije ikigo cya leta kijero gukingira ibidukikije kivuga ko gitewe impungenge n'urugero ibiti biriko biracigwa ko mu gihugu mu gihe cya none kubera imvo zitandukanye gisanga hamwe byobandanya uko biri igihugu gishobora kubangamirwa gusumba n'ihindagurika ry'ibihe. Umuyobozi kw'igo BPE ashikiriza ko mu bibangamiye ibiti harimo amazageretse ariko aragwizwa mu gihugu hamwe no kubicana nk'amakara. Berkimas yatunga imana ariko amenye bamenyesha ko kubera ivyo leta yatanguye gushira mu ngira imigambi itandukanye igamije gukingira ibiti n'amashamba
muri no myaka hagi haribonekeza ihindeko y'ibihe byanatumye haba nabantu usanga ariko barimuka kuberaho bari basanzwe baba hacitse ibihomoka cyangwa usanga hatwawe mu mibere yacu ya misi yose murazi yuko dukoresha igiti cyane haba mu by'inyubako haba mu byo gutegura ibyo dufungura aho rero hariho ama programme menshi ariko yarashaka gushirwa mu ngiro na cyane cyane kurondera ibisubirira aya makara dukoresha gukinjika cyangwa ibisubirira ibi bikwa usanga abantu ariko barakoresha mu kubaka kuko ravye nkizi etage zubakwa ibujumbura usanga ari gitara cye gitari nka 10 cyose bajyamitse hasi kare ugasaba kijyamitse mu munsi umwe cyo bibaza ama etage atugwa ibujumbura aya doga igitega aya doga n'ubundi bisagara ucawumva yuko yatagikozwe ibiti bigeramiyo kandi bikaba ari mumwe bituma haba ihindagurika y'ibihe bariho intu mugambi wo gukoresha gaze bariko barahimiriza ibijanye n'ibi by'abubaka inzu zigeretse usanga bakenera ibiti bino bitaruzo by'ivyuma bita échafaudage métallique bisanzwe deja zarakuye ko makori ivyo bizotuma ibiti bishobora gukura kuko buri kuraraba mu gihugu cy'u Burundi nta namwe ushobora gusanga igiti gikuze kuko byinshi babica bikiri ibishoro ntibiba biranashika kuri rwa rugero rwo kudufasha kumininura ikirere ugasanga ikirere cyacu kizoguma kiriko kiratosekara
Berkimase yatunga imana arongoye ikigo BPE mu byo kijejwe harimo ibidukikije naye mu bijanye n'ubutunzi bamwe mu bashinga amateka bavuga ko batewe amakenga no kurenza kuguma kwibonekeza mu ikoreshwa ry'amafaranga ya leta kandi u Burundi bwarahinduye politike yayo ijanye n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga kuva mu mwaka wa 2023 ari umutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa gatatu umushikiranganje mu byajejwe harimo ikigega cya leta yasiguye ko iryo hindurwa ryakozwe kugira ubutunzi bw'igihugu bwisununure ariko ko hakenewe ko amafaranga akoreshwa ico yagenewe nimbwe amafaranga yategekanijwe gukoreshwa mu gice cya kane cy'uyu mwaka harengejwe ku bice 50% by'amafaranga Claire Yakankundiye
Herekanwa kuri uyu wa gatatu icegeranyo cikoreshwa ry'amafaranga mu gice cya gatatu n'ica kane cy'umwaka w'amafaranga w'2024 ushiri 2025 bamwe mu bashinga amateka barerekanya amakenga ku kurenza mu ikoreshwa ry'amafaranga ubushikiranganje buba bwahawe nkuko bivugwa n'umushinga amateka Pacifique ndiho kubgayo
kuri 4e trimestre gusa abanyakubaho umushikiranganje yatubwiye muri realisation de recettes baragize performance mugabo muri execution de dépenses nabo bashabagira dépassement nini cyane discuss zase nka 9%
Ibivugwa kandi n'umushinga amateka Eric Nshimirimana ahagaruka kukwerekana icegeranyo c'ukugena amafaranga aba yakoreshejwe hakiri kare
twabonye raporo zibiri ziri hamwe byoyoha cyane haje raporo imwimwe kuko ndakuvuga wabonye indiscipline budgétaire muri trimestre iyi niheza ngo igaruke muri trimestre ikurikira kugira amadefi yabonetse muri trimestre ntagaruke mu yindi
ariho umushinga amateka Denis Karera abazi bijanye n'umugambi wo gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu
reforme ijanye na stabilisation macroeconomique harakwiye kubaho kwicarika hamwe abantu bose bogira ico baterera kugira ngo recettes zikwire tous les intervenants baje hamwe kuko murambona umenga harabaho ikibazo cha coordination
umushikiranganje mu byajejo harimo ikigega cy'igihugu Alandi Kumana ari umutumire mu nama nshinga amateka yashikirije ko uwo mugambi watunganijwe ku buryo bituma ubutunzi bw'igihugu bwisununura
bijyanye na programme de stabilisation macroéconomique ni programme yari bien ficelée uno munsi dukoze neza yo dupermeta gushika ku maresultat
Dikumana akavuga ko kubera ko ubutunzi bw'igihugu budashobora kuduga kubera ibikorwa by'ibanki nkuru yonyene uwo mushikiranganje abona ko amafaranga y'igihugu yokoreshwa ico yagenewe
uno munsi rero ko bidakunda ko tubona ya financial economy avec les avances dans la BRP qu'est-ce qu'il faut faire ni discipline budgétaire du consommer twinjije exemple na mafata misiyose imbere ko soka muzo mu gitondo mbanza kuraba yari mu mufuko imbere yo kuvuga ibyo nza gukora ce qui est applicable au niveau micro également applicable au niveau macro nibaza kwa rukutegeza ugikora
mu gice cha kane cy'umwaka w'amafaranga w'2024 ushiri 2025 hari hategekanijwe gukoreshwa imiliyaridi igihumbi na 16 mu mafaranga y'amarundi ariko hakoreshejwe imiliyaridi igihumbi n'amajana 619
Umukuru w'igihugu hani zingendo y'abatware yemeza ko bagize uruhara mu ndyane z'amatongo zagiye ziragwira ku Barundi bahunze bagasanga amatongo yabo yari garuwe n'abandi bantu asigura ko ibi byagiye birakomezo n'ibiturere birangwa mu gisata cy'amatongo mu gihe kuri uyu wa kane yararamutse ashikiriza musitaneri wa komine Nyanza mu ntara ya Burunga perezida Varisito Ndayishimiye yavuze ko hayo matati akiri abwirizwa gutorega umuti hakoreshejwe ubwitonzi ntangere umviriza za perezida Varisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
abantu bahunze kuva mu 65 narigeze guhura n'umutama ari muri Tanzania yahunze mu 65 irindwi na kabiri birasubira biraba haca babikika mu kiza baca banyaga amatongo y'abahunze ndabiravye sanga itongo ryari rishitseho ku muntu agira 5 itongo ryanyazwe wari nyaze nawe bakari munyaga uwo agira kabiri yari nyaze agaca rigurisha uwo ariguze nawe agaca gurisha itongo ryose ryari rigeze ku bantu nka 5 nuwo wa 5 ugasanga nawe nyene yaciye ahunga je ndabiraba ndavuga nti aha hantu amatati y'amatongo ntituzoyitura nico gituma turaba turavuga tuti burya kugira utere umuti w'ikibazo ubanza kwishyira mu kibanza cy'undi ukavuga uti iyaba jewe byagenda gute nico gituma iki kibazo cyane n'amatongo ari kibazo gitoregwa umuti mu bwitonzi ntangere ariko twarigeze kubona ababe gito babiriyemo ibiturire kuko jewe narakurikirana kuko nzi ko ari ikibazo gihambaye ibi rero nibyo byerekana ko turi bamvuye kure rero iyo twavuye no kuraba uno munsi ingene twokwigenza ibyo byatumye tuja muri izo ngorane ntibize bigaruke
Radio Indundi Culture
Amakuru ya carabandanya kuri Radio Indundi Kiritire mushobora kuyumva kuri FM 88 n'ibice 2 muri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho muzindi ntara murashobora kutwumva kuri 99 n'ibice 9 naho nyine ni kuri FM mu makungu mukatwumva kuri Indundi Kiritire kaburungu kome mu bijanye n'amagara y'abantu rumwe mu gwaruka rw'abigeme mu ntara ya Bujumbura ruri doga ko muri kino gihe udukoresho gwifashisha mu gihe c'ubutinya nka tuguma tuduga ibiciro rumwe muri ugo gwaruka ka ubu gwifashisha udukozwe mu bitambara ariko rufise ubwoba ko dushobora kubatera ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka abo bigeme basaba ko kugira borohegwe ho gwizwa amahinguriro mu Burundi y'udukoresho twa kijambere kugira ngo igiciro kibe gito Kristalize Harerimana
Nkuko bisigurwa nabo bigeme bagwiremwe abanyeshure bo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bo batoroherwa y'ukwezi kwabo ko kuja mu mutinya nka kugeze bitumwe nuko twazimvye
birazimvye cyane ego ntitworohewe amahotese yarazimvye kare twaguraga kotese demera ariko bigeze kuri 4000
iryo zimba ryutwo dukoresho ryatumye hari bamwe muri bo bahitamo gukoresha ibitambara nkuko babivuga
cyagerageza uko dushoboye buke buke haraho dukoresha zijya bamwe sura etro samera tugagura zinye nyine bakoresha
naho bakoresha utwo dutambara abo bigeme bavuga ko bafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatira mu bihimba vyirondoka nkuko mbere ngo hari bamwe mu bagenzi babo bamaze kuzigwara
kandi umva mu bagenzi bavuga baragwara kwiyagaza ni mu gihimba cy'irondoka mana ntibitworohera kuko birimo indwara nyinshi iyo dukoresheje agatambara turagwara tukiyagaza mu gihimba cy'irondoka nyine kwasanga birakomeye
Kubera ivyo rero abo bigeme basaba ko gwizwa amahinguriro ahingura utwo dukoresho dukoreshwa mu gihe c'ubutinyanka kugira n'igiciro kireke kuba umurengera
amashirahamwe yogwira menshi kugira ibiciro bya hotelise nyene bigabano
muri kino gihe udukoresho abigeme canke abakenyezi bifashisha mu gihe c'ubutinyanka twabandanije kuduga igiciro bivanye n'ubwoko bwatwo nko mu kiringo c'amezi 5 aheze Haru twavuye ku mafaranga 2500 tuja ku mafaranga 5000.
Naye mu bijanye na gateka kazi na muntu ishiramwe arushoto gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu no kubura kazi mu Burundi rirasaba ko igitabo cingo n'imiryango cimirije guhinyanyurwa cyo kwemerera abana babigeme bataronsa abagabo gutora naho bavuka kuko cemeza ko umugugwaruka uri mu bantu bariko barahohoterwa mu myaka ya none mu kiganiro namenyesha makuru kuri uyu wa kane umuhoza bikogwa muri ryo shirahamwe yatanza karoro kabaja kurondera ubuzima mu bihugu by'Abarabu Vianne Ndayisaba afatira kubitigira ivyavuye muri rusansumo y'abanyagihugu uburaro burimye n'ubworozi heruka kuba mu gihugu agacabona ko babigeme bose badashobora kuronka abagabo
Turifuza yuko mwiri tegeko rishasha ariko rategurwa y'inkuru y'imiryango hashibwamo ingingo zitomoye zerekana ukuntu umwigeme atarosa amahigwe yo kuja ku mugabo nawe ahabwa uburenganzira nk'abana bahungu bwo gutorana ku bisigi by'umuryango kuko itegeko rihari ritaburenganzira gutorana mu muryango kwishimikije Lapo yifata kibanza y'ivyavuye muri sasuma yabaye umwaka w'2024 aho yerekana yuko abarundi bangana imiliyoni 12 332,000 78,000 dufatiye ugitsina duca dusanga ugitsina gabo kingana ibice 47 n'uduce 8% mu gihe igitsina gore cyo tusanga bangana nibice 52 n'uduce 2% bica bitwereka yuko abigeme bangana 5,530,650 no kuvuga ibice 4.4% ribafise amahigwe n'amatoyi yo kuzoronka ingo kuko iteho ry'u Burundi rivuga yuko atamugabo numwe mu Burundi arekuruye gutwara abagore babiri nje tumusaba rero bishigwemo bitomoke iyi migwi tubona hitsuwe kubone hohoterwa kuko abigeme batabasa abagabo barahohoterwa cyane niyo wumva iomani bamwe tuvuga ngo abakorwa mabi bari mu shome batagira izina baragayitse ntibagite ikintu na kitengo bakengera rimwe
uwari Vianne Ndayisaba n'umuhuza bikorwa mwishirahamwe Arushoto ishirahamwe gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu no kubura akazi mu Burundi ari nano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire mwengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mu gihegwa n'ibiganiro bya radio Indundikire Turu